Turashimye ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Igisirikare cya Congo FRDC n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe, abanyagihugu bahunga barahangayitse. Aho muri Amerika muri make, umuntu yitwaje inkoho yarayishe batanu akomeretsa 18. Turabigaruka ko Twitter nayo yasubije urubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muyo umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batanu barebaguye mu gitero cagabwe mu nzu y'ubutambiro y'abakundana bahuje igitsina mu gisagara ca Colorado Springs akiri muri Leta ya Colorado iri mu burengero bwa Amerika. 18 nibo bakomerekeye muri ico gitero c'inkoho. Igipolisi ca Colorado cavuze ko cataye muri yompi ukekwa kuba yakigaviye, cemeje ko nawe yakomeretse kandi ariko aravugwa. Nticigeze kivuga yamara icamutumye kurasa. Inzu y'ubunwero yatewe iremanga ko ihuriramwo abakundana bahuje ibitsina. Mu itangazo yasohoye yavuze ko ibabajwe n'abibasiye abo yise abantu bayo. Muri Amerika nabice ku masonga nkitangura, Elon Musk umutunzi aheruka kugura urubuga rwa Twitter yasubije kuri urwo rubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Twitter yari yahagaritse urubuga rwa Trump mu kwambere ko mu 2021 inyuma yaho abayoboke biwe bagavye igitero ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika. Umunsi bagabye ico gitero niwo munsi Congress ya Amerika yari mu bikorwa vyo kwemeza intsinzi ya Joe Biden ka president wa Amerika. Elon Musk agarukanye Trump kuri Twitter inyuma y'uko abantu niba bashigikiye ko Trump agaruka kuri urwo rubuga canke atogaruka. Abishuye bice ku rubuga rwiwe rwa Twitter bavuga ego, batsinze abavuze oya ku majwi 51 n'uduc'umunani ku ijana. Yifashishije amajambo yo mu Kiratini, Musk yaciye yandika ati abanyagihugu bararivumereye, ico umunyagihugu ashaka nico Imana ishaka kandi ninacikora. Urubuga rwa Twitter ya Trump naho rwagarutse naco aragwandika ko ubutumwa bwa nyuma buriko nubwo mu kwambere ko mu 2021 aho yanditse avuga ko atazoja guherekanya ubutegetsi na Joe Biden. Ntibiramenyekana nimba Trump azosubira gukoresha urubuga rwa Twitter imbere yuko avana kuri urwo rubuga, ariko yari yarigeze kuvuga ko aramutse aruvanywe ko atorugaruka ko naho yorusubizwa. Kuva Musk agura urubuga rwa Twitter rurimo ibibazo bitandukanye, yashitse yirukana abakozi bari bafite amasezerano ntabanduka bagera ku 175 n'abandi batazi igitigiri bakora ku masezerano y'igicamunsi. Hagataho urubuga rwa Facebook mu kwa mbere niho nago ruzokwihweza nimba gusubira guha uburenganzira Trump bwo kuruza ko. Instagram nayo yaramuhagaritse co kimwe na YouTube, ariko Instagram na YouTube ntibiravuga nimba vyifuza kuzomugaruka kana mu minsi iri imbere. Ano makuru yose abagezeho ku jugi ya Amerika n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu vy'umutekano. Ingabo za Leta ya Congo n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe, bagwaniye ahitwa Kibumba hafi gisagara ca Goma. Ubuzima bubi abahunga babayemwo buriko butuma hari abapfa babiri barimwo uruhinja barayibishwe n'imbeho. Mu gihugu c'u Burundi umukuru n'amashinga mateka yagiriza umuhuza w'abarundi ariko asozera amabanga Edouard Nduwimana kuba yaranse kuja mu n'amashinga mateka gutanga icegeranyo ca nyuma co gusozera imirimo. Daniel Gelas Ndabirabe ayifata nk'agasuzuguro. Edouard Nduwimana we asigura ko ibwirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashinga mateka, ahubwo bimusaba kurungikira rapport ibiro vy'urwo rwego. Ndi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshinga mateka y'u Burundi yashimye kubwira izo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uja mu mabanga y'umuhuza w'abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubira n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashinga mateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga mateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutse havemo bimbatse Nagiye ndababwira ikintu kimwe kumwe wavuye mu kibazo. Ntimuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo, mu Usman yarahasanzwe. nkuko biba bisanzwe bikorwa murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe kandi ibihe byarahise nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo ubundi ateza kuza hano agatupresenta raporo ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kutaza kuduha raporo ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo ko kw'icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
umukuru w'inama nshingamateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twa dukeye kwa dupresenta yaraje rimwe upresenta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kuwa 15 ukwezi ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze
ubwo umuhuza witumuye nabene kibugu bwo mu gihugu cyose mu 39 n'amajyana 93 ari mu madosiye n'amajyana 8 n'amajyana 8 muri ayo madosiye amadosiye 1,586 twasanze ashobora kwakirwa amadosiye 592 ntiyakiriwe kubera ingo twabanza gusigurira abene gihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 788 niyo ariko arigwa
bamwe mu bitu urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero
atwebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza yatumariye kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye icyo uvuze cyose ngo nibwo ni bwa bwoko urumva nta ijambo dufite twebwe nk'ubugende ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundonda ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta saba mugabo mu bene gihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihawe n'umuhuza
je umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafisi cyazofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izi nzego za haye abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacyo mbona kitambuka nacyo mvavuga yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushyizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu nimesha amase n'amatata hariho mu ngi wacu mu mazone muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararengana utacamira
Kuruga rwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshingamateka zari zabishyize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonge bakaba abanywanyi ba CNDD FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko no kutihanganira batavuga rumwe n'ubutegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoze ari intwaza ngabo muri CNDD FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri na wakaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hato umuhuza w'abarundi mushasha Emile Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Elo juri kanezura kenuye, dusuyo mre Republika Demokarasi ya Kongo ari kubu mugisata c'impunzi. Ubuzima bandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya Murongwe iri mu ruseruko bitewe nuko kuva mu kwezi kw'icenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo. Vedaste Ngabo atubandaniriza ino nkuru.
Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mbreadra, Karongwe na Katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa.
Kubera izuba ryabaye ndaserikaka cyane imirima yose yononekaye, nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushobora gufira mu bana kwe.
Michel Kabongobongo n'umuhinzi wo mu kambi ya Mulongo yari afite umurima yitwa Kaseke, avuga yuko nyuma yaho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu biciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko.
Biciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura, kubera twe ngaho Murongo wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi, ariko na munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu. Ikigozi cy'ibiharage twaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu, ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu. Umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu, ariko ubu tukaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Turabona ko hari ibibazo, ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A mugabe gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya haseri iza itebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa, ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye, tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira, nimba guha ibihumbi icumi icumuha cumi na bitanu. Aya mafaranga rero niyo uca uzurahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matias n'umwe mu bahinzi b'intangarugero wo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itoni n'itoni n'inusu y'ibiharage n'ibigori, mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye, turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu, kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri, hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tukaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu, ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu. Ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira, abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvire bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Bezasengabo, Ijwi rya Amerika,
Republika ya Kongo. Turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice birindwi.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika twandanirize kwa kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Monsieur,
où vas-tu wowe?
Bito te buko bien, uko sawa kweli?
Je sais bila kuleba.
Depuis ça tulitokea, tulianza na wewe asema ataka nini nataka moyo kweli. Boka waidangu mkombo taxi mnakuwa ambiance ya bien sana mimi. Wewe vraiment siwe kama unakuwa nini?
Chauffeur, mva. Mahoro rwose wenza mu rumunyu.
Sawa, basi mimi na respecte choix yako. Namita yumanga botena zuwa musolo anatakina yone
uzili Hekibyo bimujiwa gose ndabyumva nge nkumva naruka abanyabugo ngewe ndabazira ubundi nakabaye ngo yero ngakujwibura ikibazo sina abanyibashe kugera no kumupaka nibura ngo nsubire wacu tarambes
mama bacho buku bari kufana njuko na basirikia paka pali
burasa ubu nubundi muri abana abanyabugo ndebere kandi ariko so nkubwa ngo kucyuhagaze kandi njya kwinjira nakubiye ko giye kumupaka kandi byihutira
sitayenda tena
la
unendelea tunatutukana vile unatumenase pourquoi kwanza no toke onde tafite ngine taxi misukota naenda njia mwana we
mve mutangije ho ngiye sina kwishuye se
ulinipa jua kukubeba na iko hapana kunitukana unasikia eh kwanza ushanimenase sasa utaniua eh maana ushanimankia ile space sana kabisa njoo vile sitena tena na we toka tu eh toka
basi reka tukembe dutuze shofi sibyo wanyemera none se basi tugakomeza urugendo giye kureba umugore wanje rwose wafunzwe n'abakozi wo kumupaka kuvejo baramufunze
namwe ni same mese kabiso ni same meye epashe tumona kona manke batu respect
ariko se shofi tuvugije kuri pe nizere ko nawe udakana kabanyabugo aho bava bakagera bose bakunda ruswa cyane cyane bara bakora kumupaka
Monsieur, mina kuelewa sana kabisa mina kusikia. Mina jua kama nakumbuka byako meili haiko rezo ya kututukana she wote.
Wavuga icyiza ko nawe urumunyabuko. Icyo nzi nuko nawe ubizi ko abanyabugo uretse kuba ari nabantu babagome. Hari abantu banga abanyamahanga. Usanga ari abantu binjije baraho gusa nk'ubu mugore wanje bafunze guherejo. Suko mu hotel asa.
Bon, ungoye basi tukishafika pale, samo dafuko na yua, bibili pitikanaka.
Ndabizi neza ko babikoze babigambire kuko adakomoke buko. Umugore wanje amaze imyaka akora ubucuruzi bwambukiranye imipaka. Baramuzi neza ntakwibeshya kwa
Okay, messie tunafika ku posta douane hapo.
Barambora tu. Ndaba mara.
Eh, messie ngo ya kwanza, jikalimi kwanza. Usipime tafanye lerere, pardon kabisa.
Chofe, nyamarusha swamfata rwose ukambuza kujya guhangana n'abara ba police. Kuko njye wenda barangiza ata mbuza nyamara.
Wende basi wende. Uanze kuole polisi meko pembeni ya dirisha pale.
Ewe, tata we, siko na ina mubonye kamba yope yumva kinyamuhumuro.
Asuruko nenda ba masakre anzi pale basi.
Njye se nabivugiye he chofe uramenye da.
Ngo sana sabu vrema. Ngani kusaidia?
Mimi shemwe no naragiye.
Mimi natakusaidia tu kitu kimwanda konesha tu biro. Kwa msao utenda juliza vingine. Unaona ule mama mwiko natokea kule?
Unamwona? Yeah, ura numugore wanje. Wa muri kuye we. Shari! Shari we.
Shari wanje. Dawa cha kundo. Ndajyohewe no kukubona. Ndamutsa none no?
Yo, shari. Ubwo barambonye bagira ubwoba bahita bakurekura rero. Kuko ngewe ikintu ngiye gukora. Nari kubahinduriza bose. Umunyamuhumuro baramuza ariko ntibimbuza nubundi no kujya kubahaga sopo. Batazongera gukinisha kugufunga shari. Ntegeza gatwandaje mwere.
Shari, bizuri kuravuga nibice nta muntu numwe yahoteje.
Muse kuki bagufunza ijoro ryose?
Ben nibyo wavuga. Yewe ntakose na rimwe bafise ntwapfu barenganye.
Kuki?
Ni ukuri kubyaraye binshiki. Nta wundi muntu uno vyagiriza atari jeje nyine.
Wagize gute se kandi?
Irega nta byangombwa nari mfise.
Ibyangombwa se go babikwibye?
Uya ibyo nari mfise byose byarataye garani n'ibyakera.
Ye baba we.
Urumva ndi naravye ukuntu maze iminsi nza ndacanga anye ko bamenyereye banze. Ni ndacanga baramenye abace bandika dengane atakibazo banteye. None nta muntu numwe yemerewe kurengana nga anya dafisi byangombwa bikwiye.
Ewe tata we. Nuko byagenze. Mbaba ratuvanga hano naga.
Bayi.
Ariko cyangwa mu modoka tugende rwose ariko bushiri. Tutafunga inzira zizindi modoka zishaka gutambuka ariko.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
akwenu nga duche du sozira makuru tukwa tuwa fiti mnika nukanya dushimira bagi zuhara wose ngwa teguru kuyongira bashikire kuri mikro marikumena jwe diana ni nahazwe ibiganiro na makuru vya kanukanya vya shizwe hamwe na Venus tashini imana tukwe sekwizi na jawa genzi watu tulike manwe kifuriza kumandanya mura ni kwa ahadu kwa za kwa tukwe
Ya mamaze kuko ya twigeretse ikaduherekeza mururugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mahoro no mubuvandimwe dukesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunga nyabyo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka ari kumwe nawe Mana y'ukuri Kiriziya umuryango wawe yamamaza umuvandimwe mu bantu yimakaza urukundo n'ineza y'Uhoraho n'iyi myaka ishize kiliziya yakoze uwo murimo wayo mu bwiyoroshye n'ubutuzo kesha bijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi Mbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunga nyabyo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe
Now I'm
Jamahoro, aho muri hose mizu.